Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabaramukije bwakeye neza mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Turavye rero ingingo twafashe aho bigeze abenegihugu barashima n'abadandaza bo mu ruhigi barashima mugabe badashima n'abadandaza bava mu zindi ntara kubera bari bamenyeye kuza gutora umwimbo mu ntara yacu ya Ruyigi ku mahera make cyane.
Uwo ni buramatari w'intara ya Ruyigi Abdara Hassane havuga ku cyemezo cyafashwe n'ubuyobozi cyo kurinda umusaruro w'abanyagihugu kugira ngo abaguzi batabahenda. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye uruzinduko rw'intumwa z'inteko ishinzwe umutekano ya Afurika y'Uburasirazuba mu Burundi hamwe n'ikibazo cy'isuku nke mu karere ka Karongi mu murenge wa Bwishyura mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Turazigarukaho mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramutse neza.
Mwaramutse Jeniya, mwaramutse ndamwe inshuti z'Ijwi rya Amerika. Aya makuru tuyahere ku makuru y'inkino. Igihugu cya Chili nicyo gihejeje gutahukana igikombe kigira 45 cy'ibihugu bya Amerika mu nkino z'umupira w'amaguru zariko zibera hano muri Leta Zunze za Amerika mu gutsinda Argentina ibitsindo 4-2 barinze gutera za penalty. Urukino rwa nyuma rwabereye muri stade ya East Rutherford muri Leta ya New Jersey. Ayo migwi kuva ku munota wa 42 yose yakinisha abakinyi 10-10 nyuma yaho umukinyi Marcelo Riaz wa Chili ariwe yatangwe guhabwa ikarata itukura ku munota wa 28. Mu nyuma ku munota wa 42 umukinyi Royo wa Argentine nawe nyene yahavuye ahabwa ikarata itukura. Umwanya wategekanijwe warangiye ata mugwi n'umwe ubashije gutsinda uwundi mu nyuma bongera iyindi minota 30 nayo nyene irangiye ata n'umwe atsinze. Baciye baja mu myanya ya penalty Chili ikitsinda penalty 4, Argentine itsinda 2. Lionel Messi ari mu bakinyi ba Argentine bananiwe penalty. Ihiganwa ryari ryatanguye itariki 3 z'uku kwezi kwa gatandatu ryari ko ribera mu bisagara 10 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu byashinze umuryango w'umwe bwa Burayi biriko bisaba Ubwongereza ko bwova muri uwo muryango mu kiringo cya vuba. Iyi ndwi itanguye igiye kubamwo imibonano itari mike y'abategetsi b'Uburayi aho bagiye kurabira hamwe ingene ingingo Ubwongereza buherutse gufata yo kuva muri uyo muryango itotera ingaruka mbi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza David Cameron ku munsi wa kabiri atekanya kuja i Buruseli aho abandi bategetsi b'ibihugu 28 biwusigayemwo bazoba bakoraniye ubwa mbere Ubwongereza butarimwo. Ni mu gihe sekretari wa Leta Zunze za Amerika John Kerry aza nawe amaze gushika ku mugabane wa Buraya atekanya kubonana n'umushikiranganji w'Ubwongereza ajeje imigenderanire n'ayandi makungu Philip Hammond hamwe n'abandi bategetsi. Ni urugendo rutumbereye kuraba ingene ubucuti hagati ya Amerika n'Ubwongereza bwobandanya mu gihe ico gihugu kitazoba kikiri kikikorana n'ibihugu vya Buraya. Kerry yamenyesheje ku munsi w'Imana ko Amerika izogumana ubucuti bwa hafi kandi budasanzwe n'igihugu cy'Ubwongereza. Umutegetsi mu gisirikare cya Iraki hamenyesha ko inteko z'icyo gihugu zigaruriye igisagara cya Faruja bagikuye mu minwe y'umuhari wa Leta ya Kiisilamu mu ntambara yari imaze ukwezi kose ihuza izo mpande uko ari zibiri. Lieutenant General Abdul Wahab al-Saadi yamenyesheje ku munsi w'Imana ko abasirikare ba Iraq bafashe agace ka Julan kare mu micungararo ya Faruja kari kakiri mu minwe y'umuhari wa Leta ya Kiisilamu. Amenyesha ko ico gisagara cya Faruja casambuwe nka cose kandi abanyagihugu baharurwa ku 185,000 bakeneye gufashwa byihutirwa. Gushika ubu ntiharamenyekana abasize ubuzima muri iyo mirwano haba ku barwanyi b'umuhari wa Leta ya Kiisilamu canke mu basirikare ba Leta ya Iraq. Umushikiranganji wa mbere wa Iraq Haider al-Abadi yatangaje ko ikigiye gukurikira ari gusubira kwigarurira ikindi gisagara cya Mosul nacyo nyine kiri mu munywe w'umugwi wa Leta ya Kiisilamu. muri Afghanistan abategetsi bo mu seruko bw'ico gihugu bamenyesha ko abajeje umutekano bishe abarwanyi barenga 135 b'umuhari wa leta ya Kiislamu harimo n'intwaza ngabo zawo bakomeretsa n'abandi batari bake mu bitero bimaze iminsi bibera hafi y'urubibe na Pakistan. Abategetsi bo muri ako karere bamenyesha ko imigwano mu ntara ya Nangarhar yacureshe ejo ku munsi w'Imana ariko ko bakiriko barondera ibisigarira vyabo barwanyi. Bamenyesha kandi ko abasirikare bashika 12 ba Afghanistan basize ubuzima abandi 18 barakomereka. Iyo mirwano yatumye abasivile batari bake bata bagahunga kandi n'ubu baracyahunga ibyo bice byabereyemo izo ntambara nk'uko bimenyeshwa n'abavyiboneye. Ibihugu vya Israel na Turukiya vyemeranije kunagura imigenderanire yari imaze imyaka 6 icumbagira. Imigenderanire yatanguye gutosekara kuva mu mwaka w'2010 igihe ubwato bwa Israel bwarasa ubwato bwa Turukiya bwagirizwa guca kubiri n'ibihano Israel cafatiye intara ya Gaza. Umutegetsi wa Israel niwe yatangaje ayo masezerano ejo ku munsi w'Imana. Yamenyesheje ko Israel kizoriha $20 million z'amadolari imiryango y'abahasize ubuzima kandi ko bagiye no gusubira guhanahana abaserukira ibihugu byabo.
Aloizi urakoze nchuti rero hayo namwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Akanama gashinzwe amahoro n'umutekano mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba kamenyesha ko bitakiri ngombwa ko hoherezwa inteko mvamakungu n'umutwe w'ingabo z'amahanga nk'uko byari byasabwe mu mwaka ushize. Ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi basaba ko icyo cyifuzo kitahagarara kuko ibyatumye umuryango w'umwe bwa Afrika uteganya iyo ngingo n'ubu bikihari. Inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika ibujumbura Eroje Wirikaneza.
Mu kiganiro bahaye amenyesha makuru kuri uyu wa gatandatu barangije urugendo rwabo rw'iminsi 3 mu Burundi, abaserukira kanama k'amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika bagarutse ku kibazo c'inteko wa muryango wari wifuje kurungika mu Burundi mu mwaka uheze. Wari abarongo yaturuka mu gihugu ca Congo Brazzaville yasiguye ko inteko zishika ku 5,000 atagituma cyo kuzinduka mu Burundi kikihari. Lazare Makayasa Fues:
Le déploiement dans tous les pays du monde, que ce soit même dans mon pays, il faut un accord du gouvernement. C'est sa souveraineté qu'il faut respecter. Il faut voir.
Kugira harungika inteko mwisi hose no kwigihugu zijamo kibanza kuvyemera. Ubwigenge bw'igihugu utegezwe kubahirizwa. Ikindi naco nokuraho ko ibintu byifashe muri iki kiringo. Leta yagize utwigoro tutari duke nta numwe yobideha. Ariko hacari ibindi byukongeraho kugira ngo cyuka kibe cyiza kurusha. Ubu icyo turiko turasaba nuko hoza abahinga mu bya gisirikare n'abajeje bagateka kazi na muntu. Ntitukiri kuri cyacu yumviro cama probu y'abasirikare 5,000. Ibi bitumwa nuko hari biko birahinduka buke buke uko ibintu zari byifashe mu minsi iheze kiko bikiri bigatuma natwe duca duhindura ingendo. Ibishikirizwa na Safwes ntibyakirwa neza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Leonce Ngendakumana, umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu, wabona ko imvo zari zatumye hiyumvirwa izo nteko n'ubu zikihari. Kubwiwe ngo izo nteko nyabuna ziracakenewe.
Sinzi ko barindiye ko hopfa nk'abantu miliyoni mu Burundi kugira bashobore kuziza neza nteko ntacyo bazitumari. Twebwe tuzikeneye ubu. Aba bantu bafashe izindi ntumbero zo kuzimanganya abantu, ugasanga umuntu arafashwe nta rusasa ruvuga mu gotso kandi badapfa. Abantu barashaka kwa kundi bya ibibazo bya politiki bihagaze ku gusenyura amasezerano y'ashobora kwizwa shingiro niho bikiri. Ya migwi yitwaje ibigwanisho niho bari. None barindiye yuko turinda kuja mu ntambara kugira bashobore kuza kudufasha gukinga. Twebwe ntidukeneye ko baza kudufasha ngo bazanye abasoda bo kuza guhamba abantu bapfuye, ngo bazanye abasoda bo gufasha ingene igihugu cyosanurwa. Dukeneye abasoda baza kudufasha gukinga. Ariko cyo nemera bavuga kandi na leta ivuga nuko abarundi twebwe nyene tuzagira kwicara tukarondera ingene twotora umuti wibazo byacu. Ntibyari ngombwa ngo turinde kurondera izo nteko kuko amafaranga zijya na amafaranga twokoresheje mu iterambere acaja muri aba. Jewe ndamaze kuraba amahera bamaze gushira ku mugongo w'Uburundi n'Abarundi kuva muri 1993 urwo mu rutangwe ngo ariko bagira ibiganiro ngo ariko bagira hagati mu gihugu amaseminere ibiki. Iyo yo amafaranga akoreshwa mu iterambere ngiye tumaze nka Dubai.
Ikindi kibazo cyagarutswe ko nitoseka ry'imigenderanire n'ukwagirizanya hagati y'Uburundi n'u Rwanda. Intumwa z'akanama k'amahoro n'umutekano mu muryango wa Afrika zivuga ko ari kibazo kiraje ishinga Afrika yose.
C'est une préoccupation de tout le monde. parce que nous sommes tous soucieux de la bonne qualité des relations de voisinage entre les États africains. Il y a un afflux de réfugiés dans les autres pays.
Icyo kibazo kiragishinga twese kuko twamatwifuza kubucuti butotose kara hagati y'ihugu byo muri Afrika hari impunzi nyinshi zawe mu bihugu bibanye harimo na Congo mu gihe hari uruja n'uruza nk'urwo nta nkeka ko ingorane zaduka bihagaritse umutima leta ya Burundi natwe niko kuko kuko kubibazo by'umutekano hiyongera ku izimibereho twarasabye amakuru kuri icyo kibazo ndabisubiyemo tuzogira icyegeranyo dushitse ku cicaro cacu ni kibazo tuzi tuzoheza tubica dusabye impande zose
à notre siège et donc nous allons faire des recommandations appropriées dans un sens ou comme dans l'autre.
Mwitangaza umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu yasohoye yavuze ko urugendo rw'izi ntumwa z'akanama k'amahoro n'umutekano k'umwe bwa Afrika rwerekana ishaka ry'uwo muryango mu gushyigikira Uburundi kuva mu ndyane igihugu cy'Uburundi cizeza ko kizokwamana ntaryo kikurikiza amategeko ngenderwako y'umuryango wa Afrika. Ariko umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu bwemeza ko leta ibabazwa rwose n'agacerere k'uwo muryango kuco yita agasotoro ku Rwanda. Muri uku kwezi kwa gatandatu akanama k'amahoro n'umutekano mu bumwe bwa Afrika kakaba karongowe n'Uburundi. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyi nkuru. Mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda mu murenge wa Bwishyura haravugwa umwadukabije. Uwo mwanda ni ufatwa nka nyirabayazana yateje icyorezo cy'akorera. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric bagira ubusa wagendereye ako karere abafite inkuru irambuye.
Umva aha hose dorewe simwe ni urabona kwitujuje ubuziranenge. Indiri hari ahirya yarasenyutse. Na hari yo hageze wasanga ntawe se ari akagace kose izingo zihari. Ntawe si hari ifite ubuziranenge.
Umwe mu bategarugori batuye umudugudu wa Ruganda umurenge wa Bwishyura mu Burasirazuba bw'u Rwanda arantambagiza gasozi haruguru y'ikiyaga cya Kivu. Akanahandi nuduca mu minsi ishize icyorezo cyakorera cyavuzaga mu buhuha kubera umwanda uva mu misara n'ujya mu kiyaga cya Kivu mu gihe cy'imvura.
Cyo gihari igipfutse igize gute
ugisaze z'umuhagararaho mute
kuri ya nyina ubireba birabite niyo mpavu nta kinago
mu gihe cy'imvura bimeze bite
ubwo nyina no kuvanga mu gihe cy'imvura byo biba ari umwanda mu buteye seseni ni naho yikorera yaturutse kuko yarabihuruturaga byose kajyana mu mazi ya mazi tukayavoma tukayakoresha niye misozi yose ahagutyo reba n'umwanda gusa kuko niba umuntu ageze hano nk'umuntu w'umugabo ageze agasanga iwese yarasenyutse ari hina hari ya mu myumbati cyangwa nyuma ya kiriya gihuru ahituma imvura negwa izabikukumura nitanagwa zasazi zizavaho zize hano abana birwe batoragura utuntu zijye ku masahani ubwo nyine imyande gwire gutyo.
Mu byumweru bibiri bishize nibwo amakuru yasakaye ko icyorezo cyakorera kibasiye abatuye umurenge wa Bwishyura ubarizwa mu mujyi wa Kibuye. Ubuyobozi bw'ibitaro bya Kibuye bwemeje amakuru ko cyakuruwe n'umwanda wo mu kiyaga cya Kivu. Motwa Toma umunyekongo utuye ku Kibuye nawe mubari bibasuye na cholera.
Demi de cholera, je peux vous dire ceci. J'étais attaqué ici de l'autre côté.
Icyorezo cyakorera njobora kukubwira ibi naribasiwe hano ku rundi ruhande munsi yariri ya shuri hari umwana wari wibasiwe bwa mbere wagiye mu bitaro bo nyuma ninjye wakurikiye nibasiwe n'icyorezo cyakorera neza kumva nano bantwaye nk'agahinja mu mugongo kungeza ku muhanda hariya bahamagara ambulance yagejeje kwa muganga ntanga amafaranga 5000 narakize
pour l'ambulance. Je suis guéri.
Mu kiganiro yahejwe rya Amerika bwa Emmanuel Mutuyimana, umuyobozi w'umurenge wa Bwishyura ikibazo kirimo yemeje ko nyuma yo kubona ko icyorezo cyakorera cyadutse gitewe n'amazi mabi, bafashe ingamba zo gutanga amazi meza ku buryo n'uvomye mabi mu kiyaga afite imiti yo kuyasukura. Amazi y'ikiyaga cya Kivu afatwa nka nyirabayaza na w'icyorezo cyakorera Karongi na n'ubu niyo bari kuvoma. Imivumba y'ikiyaga cya Kivu mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi hamwe muhavugwaga korera haruguru yaho urabona ko nta misarane bafite kumvura rero ngo imvurira kumbi kazi kamena mu Kivu abandi bakavoma bagatekesha bakanywa. Nawe ndakubonyuje kuvoma?
Nje kuvoma amazi y'ikiyaga.
Kubera iki?
Na amazi ya robine dufite.
Murayakoze iki?
Turayatekesha tukanayanywa.
Muyavomye imyaka ingahe y'amazi?
Navomye imyaka myinshi.
Twakomeje gushaka ababishinzwe ngo tumenye uko icyorezo cyakorera gihagaze ku Kibuye Magingo ariko ntibyadukundiye. Icyakora ubuyobozi bw'umurenge wa Bwishyura bavuga ko amakuru aturuka mu bitaro bya Kibuye yemeza ko mu minsi ishize nta barwayi bashya bagaragara ku buryo ngo no mu bitaro hari hasigayemo abarwayi bakorera babiri. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika ku Kibuye mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Eric kuri iyi nkuru. Dusubire mu Burundi. Mu ntara ya Ruyigi abayobozi bashyizeho ibiciro ntarengwa by'ibiribwa ku musaruro w'abanyagihugu kugira ngo abacuruzi batabahenda. Abaguzi n'abacuruzi cyakora bahandi basanga icyo cyemezo kibabangamiye kuko cyatumye ibiribwa bibabike ku masoko. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana mu Ruyigi adufitiye inkuru irambuye.
Ingingo yo gukingira umwimbo w'abanyagihugu mu ntara ya Ruyigi yafashwe kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu abarimyi batanguye kwimbura ibirimwa bitandukanye. Abajeje intwaro mu ntara ya Ruyigi bagiye barashinga ibiciro by'ibirimwa nk'ibiharage n'umuceri kugira ngo badandaze ntibikike mu kiza ngo bazimbe umurimyi. Abdallah Hassan ni buramatari w'intara ya Ruyigi.
Baragiranye inama n'abastanteri n'ubuzi butandukanye bujejwe uburimyi n'ubworozi kugira ngo dufate ingingo ko twokingira umwimbo w'abenegihugu. Dufate ingingo ya mbere yuko turavye abanyagihugu nubasesagura yuko ata biharage byosohoka intara ya Ruyigi gushika mu kwicenda ko abadandaza b'abanyaruyigi basanzwe bafise uburyo nabo nyene bo bigura mbwa ku mafaranga y'amajana 600 ku kilo ku murimyi kugira ngo umwimbo ushobore kuguma mu ntara yacu ya Ruyigi. Hanyuma abashaka gushora ibiharage ari nkase canke pam bagasaba uruhusha muri province kugira ngo bakeneye kuja gufasha izindi ntara bashobore gutwara ivyo biharage. Ku byerekeye umuceri naho nyene nico kimwe turavye rero ingingo twafashe aho bigeze abenegihugu barashima n'abadandaza bo mu Ruyigi barashima muga badashima n'abadandaza bava mu zindi ntara kubera bari bamenyeye kuza gutora umwimbo mu ntara yacu ya Ruyigi ku mahera make cyane. Hari ingingo twafashe hari iminzani bashira mu banyagihugu canke abadirigiza bakoresha ibikombe nabo nyine twasanze atari vyiza bagurira abenegihugu ku mahera make cyane. Hanyuma bagaca bayitwara ku masoko bakagurisha ku ibeyi nini abanyagihugu nabo babirimye bariko barasubira inyuma. Tubona kandi yuko bariko barasahura igihugu kwasanze amahera yose abo bose bakora atamatagisi binjiza mu ikomune. Tukabasaba yuko boza kuremera isoko aha ahemewe n'amategeko.
Bamwe mu badandaza bato bato bakora mu isoko rikuru ryo mu Ruyigi mu gisagara ca Ruyigi bavuga ko iyo ngingo ituma urudandazwa rwabo rucumbagira. Edouard Ciza ni umudandaza akorera mu isoko rikuru ryo mu Ruyigi.
Umudirigiza
ni ukuvuga iki?
Gende umudirigiza adirigiza mu isoko ukuvuga umuntu adetaya mu isoko adetaya byose bya ibiharage na umuceri ibyo turabikora ngaha aba bose ubona ngaha twebwe abadirigiza n'abadandaza nta numwe yorohereje uko ibintu byaciye bikenda. Ibiharage raba bigeze ku mahera 108 bito bito na 75 ikiro cya bijya bya binini bya jone canke bijya binini by'ibirembegwa bigeze ku mahera 1000 naho kwibariza ngaho urabibona.
None ni kubera iki bica bibura?
Bica yibura uko nta komini ishobora kuronka ibintu bikwiye abanyesoko muri iyo komini. Nibyo ukunda byava mu kumoso byishye ikijanju niyo kibi biwuriranye n'ibivuye muri Tanzania bishitse mu gisuru birabavyishye. None hariya mu gisuru abacu bavuga bati natwebwe kwiyongingo yasohotse ntimubivana ahantu kuba byorohereje amategeko. Yo y'amategeko arabona ko umengo byaroroshye mugana badandaza n'abisumira ntibyaboroheje uko nibeza ngo bigwirirane.
Abasumi bifungurwa mu isoko ryo mu Ruyigi bavuga rumwe nabo badandaza. Emiliene na Ondereye ni umukenyezi twahuriye mu isoko ryo mu Ruyigi aje gusuma.
Aciye bibura nyene hari nzara nyene ntabihari kubera byava mu handi bikaza bikinjira nebo ntabibonera. Ibiharage bigeze ku noti ya majani njuka kandi bubi babigurwa nk'amafaranga amajana 5. Umuceri ubu unye ubugeze ku gihumbi mugabo unye wagumye ku ca 3 newe wumvike.
Nibaze ko kubera bitava
bamu zindi ntara ngo bize.
Ku kibazo cy'uko ivyimbugo bitarenga imbibe z'intara ya Ruyigi, buramatari Hassan Abdallah agira ati
abenegihugu bo mu kumoso baranyuzwe n'umugambi wo kuziganya. Urumva rero bamaze kubibika mu kumoso ntibaronka ibikwiye bishobora kuduga ino mu Buyogoma. Nta mategeko namwe abuza kuzana umuceri canke ibiharage ari mu ntara yacu ya Ruyigi. Ni kubera gusa abadandaza abenegihugu bariko barabika kugira ngo bazokoreshe umwimbo hageze amakamyo ya mayaje kugutora umuceri. Kuvyerekeye imyumbati navyo nyene nabo ni imyumbati irarengana irava mu ntara yacu ya Ruyigi kabandanya.
Mumenya ko amakomine ari mu kiyaca kumoso ku mpaka w'u Burundi na Tanzania ariyo yarasanzwe ashora umwimbo mwinshi kuko asanzwe yimbuka cyane mu Ruyigi. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze noneho ku mwanya w'amakuru ya sport n'imikino. Duhere mu Rwanda muri kumwe na Jean Claude Munyandinda.
Umukino wa tennis nyuma yuko umwaka w'imikino urangiye habayeho gusubiza amaso inyuma ngo hasuzumwe niba intego ubuyobozi bw'ishyiramwe ry'umukino mu Rwanda bwari bwihaye zaragezweho. Icyerekezo nyamukuru ngo kwari ugutoza tennis bahere mu bakiri bato hanyuma bakabohereza mu marushanwa mpuzamahanga agamije kubamenyereza bakazamura urwego rwabo. Uyu ni umunyamabanga mukuru w'ishyiramwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda, Valens Habimana.
Mu by'ukuri kuri gahunda ya federasiyo ya tennis mu Rwanda, gahunda dufite cyane ni ukuzamura abana bakiri bato, kandi ibyo ngibyo urebye uyu mwaka turangije twabigezeho ko twabashije kwikarifiya tujya gukina amarushanwa abere South Africa. Ni ukuvuga ngo bari karifiye muri region ya East Africa, noneho biba ngombwa ko bajya gukina ku rwego rundi rwisumbuye narwo rwa nyuma. Murumva ko aho ngaho twabashije kubikora uko byagombaga gukorwa.
Umupira w'amaguru, mu gihe umwaka w'imikino uri hafi kugera ku musozo, amakipe amwe n'amwe yatangiye gutandukana n'abatoza bayo. Mu ikipe ya Police FC, kwa gatanu w'icyumweru gishize, umutoza Kasa Andre wari uyimazemo imyaka ibiri yarasezerewe. Nyuma y'inama y'igitaraganya yabaye kuri uwo munsi, ubuyobozi bw'iyi kipe y'abapolisi b'u Rwanda bwafashe icyemezo cyo guhagarika uyu mutoza, bukavuga ko umusaruro we utabaye mwiza uyu mwaka. Ibi bibaye mu gihe iyi kipe yari isigaje imikino ibiri yonyine muri shampiyona, ikaba iri ku mwanya wa gatanu ku rutonde rw'agateganyo. By'umwihariko, Police FC yari yegukanye igikombe cy'amahoro cy'umwaka ushize, yasezerewe muri kimwe cy'umunani kirangiza muri iryo rushanwa ry'umwaka ikuwemo n'Amagaju FC. Umutoza Kasa Andre yinjiye muri Police FC asimbuye umutoza w'umunya-Uganda Sam Simbua, nawe akaba yari yarasimbuye umunya-Serbia Goran Kopunovic. Tunyarukiye mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro, ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino ya kimwe cya kane kirangiza. Kuri stade ya Kigali i Nyamirambo habereye imikino ibiri. Guhera isaa cyenda n'iminota 30, ikipe ya APR FC yahuye na Kiyovu Sport. APR FC yasezereye Kiyovu Sport yitsinze igitego kimwe ku busa cyabonetse ku munota wa nyuma w'umukino. Umukino wakurikiyeho watangiye isaa 12:30 ku mugoroba, ikipe ya Rayon Sport yanyagiye ikipe ya Gicumbi FC yisezerera yitsinze ibitego bine byose kuri kimwe. Kuri stade Huye mu Ntara y'Amajyepfo, ikipe ya Espoir FC yakuyemo AS Muhanga yitsinze ibitego bitatu ku busa. Indi kipe yabonye itike yo kwinjira muri kimwe cya kabiri kirangiza muri irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro ni AS Kigali, yatsinze Amagaju FC ibitego bibiri ku busa mu mukino wabereye kuri stade y'Muhanga. Muri kimwe cya kabiri kirangiza hateganyijwe imikino ibanza niyo kwishyura. Ikipe ya Espoir FC izahura na APR FC, naho Rayon Sport icakirane na AS Kigali. Umukino wa finale uteganyijwe ku itariki ya kane Nyakanga ku munsi mukuru wo kwibohora. Igikombe gikunze kwegukanwa n'ikipe y'abasirikare APR FC. Iri rushanwa ryaje risimbura iryahoze ryitwa igikombe cyari cyaritiriwe Perezida Habyarimana mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo gihe umukino wa nyuma wabaga ku itariki ya gatanu Nyakanga buri mwaka. Amakipe yagiye asimburana ku gikombe muri iyo myaka yo hambere ni Panthère Noire, Kiyovu Sport, Rayon Sport, Mukura Victory Sport na Etincelles FC. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Urakoze Jean Claude. Tujye noneho mu Burundi, mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka nawe habafitiye amakuru ya sport.
Ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye turangije, niho haba urukino rwa nyuma rwo guhiganira igikombe cy'umukuru w'igihugu kigira gatanu. Urwo rukino rwabereye ku kibuga cy'ingiro gy'isuka risosumo turi mu ntara ya Rutana, rwahuje imigwi ya Vitaro na Message Ngozi. Urwo rukino rwari rwaje kurorerwa n'abantu isinzi baba Abanyarutana, Abanyabujumbura hamwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Igice cya mbere cy'urukino carangiye iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi. Iyo migwi ivuye mu karuhuko yose uko ari ibiri yaje yazikenyeye ishaka gutsinda. Ku munota 73 umugwi Message Ngozi waronse igitsindo cya mbere catsinzwe n'umukinyi Enoke Sabumukama ku mupira muremure kuva yatereye ku metero 40. Umunyegori wa Vitaro Marc Arthur Arakaza ntiyabonye iyo umupira waciye. Urukino rugeze mu minota ya nyuma, abakinyi b'imbere ba Vitaro nka Kizigenza w'umurwi Lodi Mavugo na Yamini Selemane Ndikumana bagerageje kurondera igitsindo. Ku minota 90 abakunzi ba Vitaro bari bahebuye. Steve Nziga Masabo atsinda igitsindo cya Vitaro. Urukino ruca rurangira iyo migwi inganya igitsindo kime ku kindi. Muhagarikizi urukino acatanga iminota 30 y'agasunuzo prolongation mu Gifaransa. Ibitsindo vyagumye ari kimwe ku kindi gushika iyo minota irangire. Iyo murwi yagiye gutaturwa na za penalty, Message Ngozi itsinda 4-3 za Vitaro, gutyo Message Ngozi itahukana igikombe cy'umukuru w'igihugu cuno mwaka. Abakunzi n'abakenyi ba Message Ngozi akanyamuneza kari kose bajeje kuronswa igikombe cy'umukuru w'igihugu. mizero don parfait numusatirizi umugwi message ngozi
turagiye sana ko nikintu twabuze avala ne passé 2014 twarabuze victoire muri finale kuri phase nkiyi ama penalty twa dominer match yose en tout cas biragiye sana none umunsi twari twa dominer match yose mbwako ku munota wa nyuma batugomboye igitsindo mbwa imana yafashije twa combatse jusqu'à la fin kandi gikombe twagitwaye turashima imana cyane
ingorane mwagize ni iyo kubona mutatsinze urukino imbere mu minota 90
nangorane nimwe twagize urukino rwagenze neza twaba dominer bararuhano nanti minute twaye dominer selma bagize chance gusa kandi uravye igitsindo batsinze na buhinga bwinshi bari barimo na trisheri yabayemo ko batsinze igitsindo cyo kuboko
ku ruhande rwa Vitaro umubabaro wari wose kubona igikombe cy'umukuru w'igihugu cabaciye mu myanya y'intoke abakinyi ba Vitaro bemera ko barushijwe nkuko bivugwa na Kizigenza w'umurwi Lodima Vugo
nibiducinege ahubwo tuzokomeza dukore kugira tugeze tugere ku numbero
icapfuye ni giki
bo icapfuye sino kubwira kuko twebwe mu bisanzwe muri equipe ya Vitaro uzi uko ari equipe igizwe n'abamizirima benshi abamizirima babandanyije amafungo kugera muri finale niyo mpamvu wabonye tutabyifashemo neza ushobora gukina umupira wacu
kuri super coupe muzosura mu kine nyene ntawuzi ko amafungo azobarahera murashobora kugira akantu ko kubihora ariko mu byo mu nkino
tuzokina burana babiri agasinda umwe tuzogerageza dukore bizatwe tubishure
igikombe cy'umukuru w'igihugu cyo mu mwaka uheze wa 2015 cyari cyatahukanywe n'umugwi Vitaro umugwi Vitaro niwo userukira igihugu mu nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere wayo mu mwaka uza wa 2017 message ngozi ukazitaba ihiganwa ry'imirwi yabaye ya kabiri gitiriwe Coupe de la Confédération mu Gifaransa i Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Muracyari kumwe na Dijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mugenzi wanjye Harizi Bigirimana agiye kubagezaho inshamake y'amakuru
Inshamake y'amakuru twabashikirije igihugu cya Shiri nico gejeje gutahukana igikombe kigira 45 cy'ibihugu bya Amerika mu nkino z'umupira w'amaguru zariko zibera hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu gutsinda Argentina ibitsindo 4 kuri 2 barinze gutera za penalty ibitsindo byatsinzwe barinze gutera za penalty nkuko ndabivuze kuko umwanya watekanijwe wari warangiye atanumwe ashoboye gutsinda Ibihugu byashinze umuryango umwe bwa Burayi biriko bisaba Ubwongereza ko bwova muri uyu muryango mu kiringo cya vuba bwangu yindwi itanguye igiye kubamwo imibonano itari mike y'abategetsi b'Uburayi aho bagiye kurabira hamwe ingene ingingo Ubwongereza bwaherutse gufata yo kuva muri uyu muryango itotera ingaruka mbi Muri Iraq umutegetsi wo mu gisirikare cha Iraq amesha ko inteko z'ico gihugu zigaruriye gisagara cha Faruja bagikuye mu minwe y'umuhari wa leta ya Kiislamu mu ntambara yari imaze ukwezi ihuza izo mpande kwari zibiri Lieutenant General Abdul Wahab al-Saadi yamejeje ejo kwa Mungu ko abasirikare ba Iraq bafashe agace ka Julani kari mu micungararo ya Faruja Karika kiri mu minwe y'umuhari wa leta ya Kiislamu naho muri Afghanistan abategetsi bo mu busiruko bw'ico gihugu bamesha ko abajeje umutekano bishe abarwanyi barenga 135 b'umuhari wa leta ya Kiislamu harimo n'inkwanza ngabo zabo bakomeretsa n'abandi batari bake mu bitero bimaze iminsi bibera hafi y'urubibe n'ico gihugu gihana na Pakistan Ibihugu vya Israel na Turukiya navyo vyemeranije kunagura imigenderanire yari imaze imyaka 6 icumbagira.
Urakoze Aloyse Bigirimana kuri inshama cy'amakuru iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha na habihumurije uwo dufashije gushyira hamwe ibiganiro ni Fatuma Kalala Arimase Ngari kumwe kuri mikro nanjye Eugenia Mukankusi mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye mwese gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mbifurije amahoro y'Imana mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.